kuri wa kabiri Ingoberta imbaje umuti wahari umutanga kwa mu Burundi mu gitagara cy'ubutunzi Bujumbura ikibuga cyabo kigiragiti dukoresha ubuhinga bwa none mu kuri hamatagiti n'amakori twongereye dushyigikira iterambere ry'igihugu Ingoberta yemeza ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa munani umwaka gitanguje isekeza ryo gukangurira abatanga kori bo mu Burundi kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none ibice 80% byabo bamaze gutangura gukoresha ubwo buryo kubico gihe nkuko bitangazwa na komiseri mukuru w'ico kigo cy'igihugu kigeje kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta harabaye akarusho bigera mu kwezi kwa cumi bagahore Jean Claude Maniriakiza
dufatiye nko ku mwimbo w'ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega cya leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163 amakori n'amatagisi yinjiye uko kwezi ku bice 101 birenga gato ku ijana muri nyakanga hegeranijwe imiliyaridi 185 n'ibishinzwe kuri 172 n'ibice bitatu zari zitekezwe tukaba dusubiye gusaba abo bose byega ko bofata iya mbere mu gukoresha uwo muhora w'ubuhinga bwa none
ariko umushinganzi w'ikigega cya leta ntiyishimiye ko abakozi ba Aubert bakora mu kwinjiriza igihugu Odat Nyonzi
mu gushyiraho ubuhinga bwo gusohora fakture elektroniki kwari kugira ngo tugwanye bwa busuma bukorwa n'abadandaza usanga bafite igitabo bandikamo ibidandazwa badandaje cyabo bakagira n'ikindi gitabo bandikamo ibidandazwa badandaje bikeya baza kumenyekanisha ko amakuru ariko bakoresheje ijya fakture elektroniki uvuga ibyo bitabo bandikamo n'ikaramu kugira ngo bitabuce bivaho mayo kubera intege nke z'abakozi bari bagejejwe gushyira mu ngiro ingingo yo gukoresha iyo mashini usanga rero hari benshi bakikwega ibirenge
mbere yagiriza bamwe mu bakozi b'ico kigo gukora ubutumwa bukabije
ubutumwa buca ku mipaka haba mu kugabanya ibidandazwa byinjira kugira ngo bari amakori make haba kurerekera abagomba kwinjiza ibidandazwa batarisha amakori barerekewe n'abakozi ba Uber haba aha mu gihugu hagati aba batanga amafakture bagatanga amafakture ariko igiciro gitoya kugira ngo bakunde ntibarihe ya tagisi haba ibyo gusubiza amafaranga ya kiveya cyangwa basubije amafaranga akateza gusubizwa cyangwa bagasubiza arenze kambere n'ubundi bube gito usanga bwarerekewe n'abakozi b'ikigo Uber twabagabishyire yuko inzego z'igihugu zose ko twese rero tujye gukorera hamwe kugira ngo ushe kugwanya ngo bisuma
reka na perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko ikigo Uber kiri mu nzego zizingamitse ubutunzi bw'igihugu mu mwaka wa 10 yitabaje inzego z'umutekano kugira zimufashe mu cyo yise urugamba rwo kunagura ubutunzi yavuze ko hafi ibice 85% by'amafaranga yo kwinjiye mu kigega cya leta buri mwaka ajya mu mifuko y'abantu bitewe ahanini n'abari bajejwe gutoza amatagisi n'amakori aha yari ubugarama bwa Muranza
statistike zerekana yuko imodoka zo mu Burundi ku mwaka abadandaza b'i Burundi bazana ibidandazwa byo muri yaridi $3,300,000 ku mwaka mugabe igihugu cinjiwemo n'amadolari $1,200,000 gusa mbwira icyo gihugu ba froda bakiba amadolari aregeye imoriyaridi mugabo turakenye twe murazi yuko banki mondiali na FMI bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu mu bigihe murazi kwagirizwa ko ari wowe ugira iturire ko ari wowe ufroda amadolari tuzotera imbere dute
naye ni muri ubutegetsi bw'igihugu bwa hamwe aha muri saa kumi n'ebyiri z'ijoro tuve ngaha twese twigiriye inama yuko tuvuye hasi tugire sinergi kujya bari kwagira sinergi mu manza z'abaforoteri iperereza rirabe hose abo bajeje hose bakora bakurikira mwese atari bavuye
mani yashize tuwa kigo Uber yibutsa ko umunsi nk'uyu wahari umutoza ko atari birori gusa ahubwo ufite intumbero ikomeye
n'akaryo ka leta y'u Burundi ifata ko kwibutsa ineza n'akamaro k'amakori n'amatagisi mu iterambere ry'igihugu kugira ngo abatanga kori basanzwe bayatanga neza bashimigwe cyese gutyo abagikwega ibirenge nabo bajijuke
mu biganiro hagati y'ibisata bya leta n'abikorera utwabo ku nshuro ya kabiri zatunganijwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku 27/28 ukwezi kwa 11 guheze perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atantwari ibereye isimbatajwe Uburundi butazogera ku ihangiro bwihaye ryo gukiga igihugu gisatira iterambere mu 2040 no kuba igihugu cyihagije kandi giteye imbere mu mwaka w'2060 yateye akamba afasha Uburundi abasaba gukomeza kubusaniriza mu mugambi wo gushoboza inzego z'igihugu gukoresha ubuhinga bwa none no gukomeza intwari ibereye ibituma haba umuco mu birangurwa ku bwiwe erojo urika neza iruja Amerika.